iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Hano Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Inama nkenguzamateka y'u Burundi irangije ikiringo, yatangije ibikorwa by'ukwezi kwa munani mu murwa mukuru wa politiki Gitega.
Iri niryo sasa ryacu rya nyuma. Iri sasa kuguruye uno munsi rizosozerwa n'abagiye kudukorera mu ngata batowe ku kigero cya 20 mu kakaro uno mwaka.
Uwo ni Reverien Bikuriyo, umukuru w'iyo nama nkenguzamateka. Mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hari Abarundi bagera hafi kuri 250 bagwiriyemo abadandaza. Naho mu Rwanda ababyeyi n'abarimu bongiye kumvikanisha impungenge ziterwa n'ihindagurika ridahagarara ry'indimi bagomba kwigishamo. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu mwanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko mbere yaho tubanze tubageze amakuru avugwa hirya no hino ku isi twategure kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse.
Baramutse Eugenie. Tiyahere muyavugwa muri Afrika. Leta ya Gambia yavuze ko abashikiranganji bayo batatu bapimwe basanga baranduye umugera wa corona. Ibiro bya perezida byavuze ku munsi w'Imana ko abo bashikiranganji ari ukigega cya leta w'ibitoro n'amasoko ntanganguvu hamwe n'uw'uburimyi. Perezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje mu ndwi iheze ko ategekanya kwikumira mu kibanza cya wenyine inyuma y'aho icyegera ciwe Asatru Turai basanze nawe yaranduye COVID-19. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika ishikiriza ko Gambia, igihugu gifise abantu hafi imiliyoni 2, kimaze kuronka abantu barenga 190 banduye uwo mugera barimwo 9 wahitanye. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kuri wa mbere ryaratunganije ibiganiro byahuje abashikiranganji ba Misiri, Ethiopia na Sudani ku matati ivyo bihugu bifitaniye ku rugomero ku ruzi Nile. Umushikiranganji wa Misiri yavuze ko ikindi gice cy'ibiganiro kizoba ku munsi wa kane inyuma y'iminsi 2 baganira ku bibazo by'ubuhinga n'ibijyanye n'ubutungane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'Ibanki Nkuru y'Isi babyitabye nk'indorerezi. Umushikiranganji wa Sudan ajejwe iby'amazi Yasser Abed yavuze ko ibyashikirijwe n'umuryango umwe bwa Afrika bishobora kuzofatirwa ko bikemezwa nk'amasezerano mu ndwi 2 ziri imbere, ariko ntiyatomoye ibyari byo. Igihugu cya Misiri cyarerekanye impungenge kuri urwo rugomero rw'amazi muri Ethiopia ushobora kugeramira ibikomeye cyane amazi icyo gihugu gikeneye cyane. Misiri izera ku ruzi Nile ku bijyanye n'amazi ikoresha.
Washington, ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Israeli cyavuze ko indege zacu z'intambara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere zateye ibirindiro by'igisirikare cya Siriya mu bumanuko bwa Siriya. Byabaye inyuma y'umunsi umwe Israeli ivuze ko yishe abagabo 4 bariko baratega ibisasu biturika hafi y'imisozi ya Golan. Israeli ivuga ko ahatewe ari ibirindiro bya Siriya bijejwe gucungera aho umwansi aturuka ahakoranirizwa amabanga y'iperereza hamwe n'ikirindiro kigenzura indege z'umwansi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya California imaze iminsi 5 itongorwa n'imiriro yo muci cyane cyane mu buseruko bw'igisagara cya Los Angeles, aho ibihumbi by'abanyagihugu bahisemo guta ingo zabo. Gushika kuri wa mbere, umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu itabara imbabare Croix Rouge John Medina yavuze ko uwo muriro umaze kurwanywa gushika ku bice 5% gusa. Avuga kandi ko ubwoba bwo kwanduzanya umugera wa corona bwabaye intambamyi yo gukoraniriza hamwe abariko barahunga iyo miriro. Ntawura hasiga ubuzima kandi cyateye uwo muriro gushika ubu ntikiramenyekana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri wa mbere yarateye umukono ku itegeko risaba ibigo byegukira Leta ya Amerika kwerekana ko bitariko biraha ubuzi abanyamahanga aho kubuha abanyamerika bafise ubumenyi bukwiye. Perezidansi ya Amerika yavuze ko iryo tegeko rizofasha kubuza ibigo byegukira Leta kutima kazi abanyamerika aho kugaha abanyamahanga bahembwa amafaranga make. Iryo tegeko rije mu gihe hari abamenyeshamakuru b'abanyamahanga bakorera ijwi rya Amerika ryegukira Leta ya Amerika bakirindiye nimba viza zabo zo gukorera muri Amerika zongerwa ikindi kiringo canke ntizongerwe. Trump yaragabishije kandi guhagarika mu kazi abategetsi ba Leta bizogaragara ko baha ubuzi bwa Leta abanyamahanga benshi kuruta abanyamerika. Ijwi rya Amerika ikoresha abanyamahanga 76 bari muri Amerika kuri visa G1 ihabwa abanyamahanga baza gukora muri Amerika kubera ubumenyi baba bafise. Abinjira muri Amerika n'ubwo bwoko bwa visa G1 bari mu mugwi wabo Leta ya Trump yabaye irahagarika kwinjira mu gihugu kubera ikiza cy'umugera wa corona. Leta ya Amerika yisiguye ivuga ko abakozi b'abanyamahanga badakwiye guhabwa ubuzi gukorwa n'abanyamerika muri iki kiringo ubutunzi bwasubiye inyuma kubera COVID-19.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Njuti banwanyi iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dukomeje noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Burundi. Gushinga urubibi rugabanya komine nshya ya Buhayira na komine mu Rwi mu ntara ya Cibitoki ni imwe mu nteguro z'amategeko 12 zirindiriwe mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka icyuye igihe yabitangaje kuri uyu wa mbere atangiza ibikorwa by'uku kwezi kwa munani mu murwa mukuru wa politiki Igitega. Inkuru radio y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ariko yugurura ibikorwa bisanzwe bya nyuma by'inama nkenguzamateka yahora umukuru wayo Javier Ndikuriyo yashimiye bagenzi biwe basangira urugendo kuva mu mwaka wa 2015.
Kuri twebwe twatowe mu mwaka wa 2015 iri n'iryo sasa ryacu rya nyuma. Iri sasa twuguruye uno munsi rizosozegwa n'abagiye kudukorera mu ngata batowe ku kigero cya 20 mu kakaro uno mwaka. Hazigaye iminsi mike rero ngo ikiringo twatorewe mu mwaka wa 2015 kirangire. Mu bihe nk'ibi ni umwanya mwiza wo gushikiriza ingene twaranguye imirimo twatorewe.
Muri urwo rugendo umukuru w'inama nkenguzamateka izokorerwa mu ngata kuri uyu wa kabiri n'inama nkenguzamateka nshasha yagarutse kandi ku biringo bidasanzwe igihugu caciyemwo kuva mu mwaka wa 2015. Ndikuriyo agaruka ku ngendo urwego yahora arongoye rwakoze mu makomine yose y'igihugu mu ntumbero yo kugarukana ituze.
Muravyibuka mwese twatowe igihugu kiri mu ruhagarara rwaturutse kubateye imigumuko mu mwaka wa 2015. Iyo migumuko yagize ingaruka mbi mu gihugu cyacu. Kubera igihugu cyari mu bihe bitoroshye by'imigumuko tukeza gutoka twaciye turinganiza inama mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi eka mbere turashika mu makomine hamwe hamwe turashika no ku mitumba. Ingendo twagize hirya no hino mu ntara no makomine kwari ukugira tukangurire abatowe kugira ngo bahagararire amahoro n'umutekano kuko karahara mu ruganda ntibacura. Icivugo nyamukuru yari uruhara rw'abatowe ku mitumba no makomine mu gukomeza amahoro n'umutekano. Izo nama rero twaraziringanije hirya no hino mu ntara tukaba twagize ingendo zishyika ku 137 mu ntara kwa 18 n'amakomine 119 agize igihugu cyacu.
Uwo yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka iri kwirarangiza ikiringo cyayo atangaza ko igihugu gitekanye muri kino gihe. Ndikuriyo avuga ko ibyo babikesha abarundi batahuye ubutumwa bw'amahoro bahawe.
Byaragaragaye yuko abene gihugu tumaze kuvugana bahavuye babona ko igihugu ari rwabo kandi ko bateza kugihagararira kagaragarira ijyo no hino makomini twagendeye na cyane cyane hari migumuko ko hacyatekana reka n'ubu igihugu tukaba tugisize gitekanye ingendo za kabiri zari zijanye no guhimiza abene gihugu guhinduka guhindurwa wabayeho kwiteza imbere n'ubuteza imbere igihugu aha rero twashimikiye ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu tukaba dushima rero ibyagiye birarangu
muri iryo sasa rya nyuma inama nkenguzamateka igiye kurangiza ikiringo yasigiye integuro z'amategeko 12 izo isubirira nk'uko zashikirijwe na Reverend Kuriyo hari nkijanye no guhindura imbibe zigabura komine mu Gwintara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ni komine shasha ya Buhayira iri mu burengero bushira ubumanuko bw'iyo ntara nyene hari kandi integuro y'ibwirizwa rijanye n'itegeko rigenga akazi mu Burundi integuro y'ibwirizwa rigenga urudandazwa rw'igitoro mu Burundi integuro y'ibwirizwa iraba ibyo kwinjira ku Burundi mu masezerano y'umwaka wa 1954 araba ibyo batagira ubwenegihugu ni kandi n'integuro y'ibwirizwa rijanye n'uko leta y'u Burundi itera igikumu ku masezerano yo gushinga igisirikare c'intega bizoza c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'integuro y'ibwirizwa rishasha rijanye n'itunganywa rishasha ry'amashuri ya kaminuza Reverend Ndikuriyo yararongoye inama nkenguzamateka bucisezererwa ari muwongerewe amahigwe yo kuguma muri urwo rwego ari muri babiri batoye mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi
arakoze Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda kuri iyi nkuru radijwe rya Amerika yabateguriye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi mu mujyi wa Dubai muri leta ziyunze z'abarabu hari abarundi bagera hafi kuri 250 bagwiriyemo abadandaza bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira biturutse ku bibuga by'indege bitarimo gukora kubera icyorezo cya virusi ya corona igice kinini cyabugarijwe n'icyo kibazo bagiye bafite impushya z'amezi atatu gusa babura inzira ibasubiza aho baje baturuka leta y'icyo gihugu yabahaye kugera ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 8 bakaba bahavuye bitabaye ibyo bagacibwa ihazabu y'amadolari ari hagati ya 30 na 80 ku munsi Gahire Edi Keva uyoboye abarundi baba i Dubai mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nahazwe atabariza abo barundi
abenshi muri bo nabari baje kondera kazi amaro bakaba batari bamwe byarunka kazi abandi nabo kare ari baje kurangura bisanzwe babadanda amariki gashaka ko na virusi cyacu basangino bacaba herino bacaba barabaho mu buzima bugoye abagerageza kwitura byo dushoboye turabafasha mu ntango bwa mbere nk'ijyanye no gufungura ariko natwe uko imari mwanya muremure amikoro yacu agenda aba make
aho i Dubai hariho ubuserukizi bw'u Burundi konsula y'u Burundi ico kibazo mwarakibamenyesheje uko kimeze hari ico bababwiye nimba mwarakivuze
twarabibamenyesheje batugiye twarabibamenyesheje baradusaba ko twogira liste y'abantu bifuza gutaha twarayikoze nyinshi baduhaye nuko batubwiye ko icyo kibazo bariko barakiga mugabo ingorane nini hari nuko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya kuko leta ya Dubai yabahaye gushika tariki 12 z'uku kwezi kwa 8 ko boba bamaze gutaha usabwe n'iki gihugu viza yaraheze bacye batangura kumurigisha ubasenge hari abari baciye biruka kuri Kenya Airways gukata amatike y'indege bamwe babiha amafaranga abandi babatuma kujya gupima kese za COVID-19 barabikora ugasanga yagurishije nk'itelefone ubundi yagura n'ubundi yatumye ku mafaranga aho bashobora kutumusiza hose hanyuma inyuma yaho bacaga babwira ko bidashoboka kubera ikibuga cy'indege cy'iwacu i Burundi cyugaye
abegwa n'iyo ngingo muri rusange boba bangana gute
bashika hafi 250
hanyuma ubundi muramutse murengeje ko ico kiringo cy'amezi atatu canke igihe n'igenekerezo rya 12 mwongewe ko kugira ngo mushobore kwitunganya amategeko aravuga iki amafaranga muri hako mwamaze umwanya munini mu gihugu mutari mubwizwe kumara mu mwanya munini atomori kavuga iki
bo hari abasanzwe tuba ngaha dusanzwe turabarezida abo nta kibazo kinini gihambaye tuba dufise abo baba baje kurangura baba baje bafite amaviza limited iyo aheze bace batangura kuguharurira overstay buri munsi barihisha umunsi wa mbere barihisha
amadira hamu amajana tatu angana na madolari na mirongo munani ameindi misi kurikira bagaca bazabigisha amadira hamu ijana ijana amadira hamu ijana ijana ni kuvuga na madolari hafi mirongo irindwi duca wumva ko amafaranga ari menshi bivanye n'igihe baba bazomara batazi neza n'igihe bazotahira
leta hari isango yababwiye ko zoba yabahereye ko inyishu kuri ico kibazo cyanyu
nyakubahwa dusentira ngaha muri iki gihugu yaratubwiye ko yanditse ikihetse kandi ko bamwijeje nico gituma ni muri urwo rwego nyine natwe twari ko twongera kandi dusaba twongera tumwibutsa ko iyo tariki baduhaye iri kiregereza kandi bano bantu bakaba n'ukuri bari mu buzima butameze neza nico gituma ibishoboka byose ni uko bogera ku iyo tariki bishoboka bamaze gutahuka bidakunze nabo bakiga ubundi buryo bashobora kubasabira kumbure kugira ngo ntibahave bajya mu makosa bamwe bahave bafungwa kubera ko batashoboye kuronka mu mahera yo kurinda izo basenzi
nk'uwo muce w'abaje kurangura canke bari baje kumara umwanya mutonya izo ndege zabo zari kubatahukana hari ico bariko ntaco bariko barabafasha
aho naho nyene hari hadahazi hari ikibazo kuko abenshi indege bavuga ati ikibuga c'iwanyu coba cuguruye twe turabatahana nta ngorane ati mugabo kirugaye ni mbere muvuga ni n'ubuserukizi bw'igihugu cyanyu cyangwa na leta y'iwanyu ati mfunze turaheza tubatahukana mugabo hakabamo n'abandi bagiye barababwira ati muri hamande tuzoba kugarukobye turashobora kubatahana bafatiye nko kuri kenyerero y'ibyo yavuga yuko kuva itariki nzoba yatangiye gukora abagari barafata amatike ku itariki zitatu indwi umunani bose bariko baratanguranwa n'iyo tariki leta yatanzeyo ngaha kugira ngo isange bakiri hano kuko bibaye ngombwa kure n'ugera viza uri mu iki gihugu nk'abo bari baje na viza z'amezi nk'atatu bisaba kuriho amadolari yaba abamajanisi urumva rero siwariyo bifatiye amafaranga muri abo bantu izo kompanyiro z'indege nta kindi gishasha zifite zibabwira gusa bo ikibukira n'abashavuza cyane ni uko zabatumye kujya kwipimisha naho nyine uriha amafaranga kujya gupima covid uri hafi amadolari mirongo irindwi kandi zizi neza ko atanze ibihari bituma baca bagenda badepansa na duke bari basigaranye nicyo bituma uyu munsi bisa nk'uko byagoranye rwose ku buzima bwabo bwa buri munsi
ubu tuvugana abo uvuga barihe baca babaho gute
nibyo nyene tugerageza gufashanya nowet agafasha uwashoboye gufasha hari ababaho bahura baba hari ababa meze nk'abari mu nzara baranyene kuko ata bundi buryo bafite bwo kuriha amazi uburyo bwose bari bafite bwabaheranye
Gahire Edi Keva utwara abarundi babangaho onye muri Dubai tugushimire kuri kano kanya uhayijwe rya Amerika
tumaze kumva ko abo barundi biyambaje abahagarariye uburundi i Dubai twashatse kumenya aho bageze bakemura icyo kibazo ariko ambasaderi Epimene Bafinda ntiyitabye telefone zacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve i Dubai twerekeza mu Rwanda leta y'u Rwanda yategetse ko guhera mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bagiye kujya biga mu rurimi rw'icyongereza ni icyemezo kije gikurikira icyari kimaze imyaka igera kuri ine gisaba ibigo byose by'amashuri ya leta n'ayigenga akoresha integanya nyigisho za leta kwigisha mu Kinyarwanda iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu Asumuta Kabo yuri Kigali mu Rwanda
leta yari yahinduye iyo ngamba umwaka ushize isobanura ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'izindi ndimi bimworoheye ibyo kandi bishimangirwa na UNESCO ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco UNESCO igira inama abashinzwe uburezi kwigisha abana mu rurimi kavukire rwabo kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ibi byavugwaga mu mezi icyenda ashize ubu byamaze guhinduka abana bose bakaba basabwa kwiga mu rurimi rw'icyongereza kuva bagitangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda gisobanura ibyo aya mavugururwa ahutiyeho kandi ajyatera impinduka zihuse mu buryo abanyeshuri biga mu Rwanda. Bwana Irene Ndayambaje uyobora REB.
Hari ibintu bikomeye byashingiwe kuba mu by'ukuri nk'ubushakashatsi bugenda gusohoka cyane cyane uganisha kuri siyanse ndetse n'ikoranabuhanga birimo buragenda buza mu ndimi navuga mvamahanga, ugasanga rero mu by'ukuri uburyo ubumenyi burimo kuza buri gusaba ko kugira ngo umenye neza utavunitse uryari uburyo wiga ikintu, noneho kugira ngo ukige mu rurimi ubwo bumenyi butari kuzamo ugasanga bitari kuza neza.
Ni kenshi abantu banyuranye bagiye bagaragaza ko impinduka za hato na hato mu myigishirize zikoma mu nkokora ireme ry'uburezi. Ababyeyi bati biragora gufasha abana mu gihe n'ingamba zo kwigisha ubwazo zihuzagurika.
Yerere ko mbyumva cyangwa se ko mbibona ni ukubuza abana gahunda y'imyigire. Kuvuga ngo umwana umunsize mu Cyongereza ejeje mu Kinyarwanda ntari bumenye icyo Cyongereza ntari bumenye n'icyo Kinyarwanda arahagarara hagati. Uwo ni ukuburabuza abana, ni ukubabuza gahunda y'imyigire. Njyewe ndamufite atangiye mu wa mbere primaire. Ni ukuvuga ngo iyo wenda tuvuge barimo kumwigisha Ikinyarwanda wenda inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya. None akubwira ngo mwakangaka ngo nakanga na kakangaka. Mu by'ukuri ntari bumenye majuscule na minuscule. Bivuga ngo umwana kumuvana mu rurimi runaka ntarumenye ejo aramuhindura umushyize mu rundi rurimi. Ni ukuvuga ngo ni ukumuburabuza muri make nta kintu na kimwe amenye.
Na mwarimu biramuvanga cyane uko mbitekereza.
Leta isaba abarezi gukomeza kwihugura mu rurimi rw'Icyongereza kugira ngo amashuri azatangire bamaze kurumenya ko ariko nayo izabunganira ibaha amahugurwa. Bamwe mu bayobora ibigo by'amashuri bavuga n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko bizagora abarezi kwigisha mu Cyongereza cyane ko abari basanzwe bigisha mu mashuri abanza batakizi.
Nuko yamutegeye gutangira amahugurwa bundi bushyashya. Wa mwanya bari gufata bita kuri abo bana bagiye guhura n'ikibazo cy'ururimi nabo ubwabo bazawufata bahugurwa ku bijyanye no kwigisha bundi bushyashya mu Cyongereza. Noneho kandi tugira n'impungenge Icyongereza bazigisha abana batakimenyereye ubwabo. Ubu ngo baramaze mu kwera 2016 yigisha mu Kinyarwanda ku guhita ufata umuntu umaze imyaka itatu rero ugahita umutegeka ngo atangire yigisha mu rundi rurimi. Nyine uzasanga umwana atazi icyo Cyongereza n'icyo Kinyarwanda atakizi.
Uyu muyobozi utifuje ko twatangaza izina rye yanasobanuye ko basanga impinduka za hato na hato zigendana no kwangiza umutungo wa Leta mu biba byashowe muri gahunda zikurwaho zitamaze kabiri. Bisobanura ko nta mutungo uzangirika kuko ibitabo byakoreshwaga biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda bizakomeza kwifashishwa.
Ntabwo twavuga ko ibitabo bigiye kuba imfabusa cyane ko buriya ibitabo biba bibitse ubumenyi. None se ubu nk'umukristo yari gusoma ivanjiri cyangwa se ijambo ry'Imana akarisoma mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza cyangwa ikiba kiri ingenzi cyane ni rya jambo. Ntabwo ari rwa rurimi mu by'ukuri twavuga rya jambo ry'Imana rigiye kunyuramo.
Abakurikiranira hafi uburezi bagaragaza ko minisiteri ishinzwe uburezi ari nayo ikunze kurangwamo impinduka nyinshi ugereranije n'izindi minisiteri. Kuva mu mwaka w'1994 kugeza ubu minisiteri y'uburezi imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 15 kandi bose bagenda bazana impinduka mu buyobozi bwabo no mu myigire y'abanyeshuri. Akenshi izo mpinduka zishingiye ku nteganyanyigisho, indimi zigishwamo, imitangire y'amasomo y'abasoza ibyiciro bitandukanye, kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri ndetse no gutangiza uburezi bw'imyaka 9 na 12 mu mashuri. Muri iyi myaka yose hagaragaye impinduka zikomeye kandi zimwe zagiye zigira ibyo zangiza ku myigire n'imibereho y'abanyeshuri b'Abanyarwanda. Ikibazo benshi bakomeze kwibaza ni ukumenya imyaka iyi gahunda yo kwigisha mu Cyongereza igiyeho izamara mbere y'uko yongera guhindurwa.
Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zikorera muri Baraka zaraye zisubije mu nkambi ya Murongwe impunzi z'Abarundi 42 zari zitashye mu gihugu cyazo HCR itabizi. Izo mpunzi zivuga ko inzara zihura nayo ari yatumye zishaka gutaha mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika ya Dustin Gabo uri Uvira.
Kubera ubuzima bubi impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatunga Imana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wewe gitu matu uza turashonje nitugaburi kwa kurugero tuhangi arimwe naho nyene saa 11 size rimwe tuzakoronge none njya bakwa size eri saa 11 kuzotunga umujyango wazotunga abana abana bakaza kuronge njya ruko bananutse n'iminwa yumye tuzakuvanga hadusanga abana ari mirambi kangwa abana rusanga bajyamye bameze nk'abapfuye. Turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tugiye gufana umucoko ugwaye ntuzora nk'izo kuvuza twebwe babaha mu Kavimvira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye ntitubatuza mu aya mabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka.
Bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi y'agateganyo Kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi. Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya Kavimvira.
By'ukuri twebwe aha tumaze amezi 8 turi mu transit. Ayo mezi 8 batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri. Izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha. Ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka. Baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza amanjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajyana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri. Izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira. Abana hari abapfa tukababura ngaho muri icyo kigo twararindire rero twe ikibazo kaje cokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha. Akazi baduhaye iyi basi turayiroporera amafaranga 150 hari n'abaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu gaha caraduze higeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta n'imboga turi nakirya ntitukuvuga ngo tubage imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi.
Karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murongwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana. Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fred Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimurira izi impunzi mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nshuti mwari duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko turabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa kandi ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Twizere ko namwe ariko mukomeje kuzubahiriza. Tubashimiye rero cyane kwa mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abafashije kubibagezaho ku buhanga bw'ibyuma. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Fasil Gebehu ni we washyize amajwi hamwe. Kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye rero tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.